aho abajije intwaro bo hasi kuvuga bakuri mitumba cyangwa makaritsi na nyumba kumi n'abandi abajijwe inyamiramabi muri utwo turere abashebwe zone n'abashebwe pose mu gipolisi sanze ko hariho gufashanya icyaha.
Ibyo byashikirijwe abamenyeshamakuru inyuma y'ikiganiro umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano Martin Iteretse yagiranye na baburamatare bo mu ntara zose z'Uburundi bari kumwe n'inyamiramabi mu gipolisi cy'Uburundi aho biga ku bibazo bitandukanye biteza imbere umwenegihugu birimo n'ikibazo cy'igitoro kimaze iminsi gihanze Uburundi. Ni ikiganiro cyabereye isororezo muri zone Rohero komine ya Mukaza mu gisagara cya Bujumbura kuri uyu wa mbere. Umushikiranganji Martin Iteretse yatangaje uburyo ibitoro binyegezwa mu makaritsiye no mu mitumba.
Aho dusanga mu makaritsiye twanababaye cyane twasanze hari n'imodoka zimaze gusha kubera ibyo kubitura ibitoro nyine n'amazu amaze gusha twasanze ko hariho gufashanya icyaha hagati y'abajijwe intwaro urugero rwo hasi kuvuga shefu do karitsiye cyangwa umukuru w'umutumba shefu do zone n'abandi ndongo y'igipolisi muri ako karere twasanze ko hariho gufashanya icyaha.
Ikibazo cyo kujana igitoro mu mazu kukinyegeza kugira ngo kigurishwe menshi umushikiranganji yamenyesheje ko bitarenze indwi imwe gusa kizoba catorewe umuti abajejwe intwaro bazofatwa bagahanwa kwazo kwibonekeza ubwo bwizi bwa nabi.
Kwavuga subira gusanga tukagifata ibyo bitoro mukuru mutumba atabitubwiye mukuru wa kazi atabitubwiye shodo zone atabitubwiye ku bose bazofatwa bose inkozi z'ibibi bashaka bajyanwa bakorerwe dosiye mu butungane.
Ku bijyanye n'abasanzwe bafise uburenganzira bwo gutwara ibitoro mu mabido barimwo abafise iminara ya telefone n'amaradiyo hakabaho n'abayikikamukiza batabifitiye uruhusha umushikiranganji Martin Iteretse arasigura ingamba zafashwe.
Ingwa twafashe nuko hariho abantu bitwaza ngo amautorizasiyo impusha bahawe tugatanga izo mpusha ziko zitera ibibazo bivanye kumwe bitasinyiwe tuzoshaka bavuze ko tuzoshaka kugira inama yihuta n'abajejwe igisata c'ibitoro n'abajejwe igisata c'ubudandaji kugira tuvugane impusha zihabwa n'abazihabwa n'ibitigiri vy'amaritiro bijako.
Gusa naho biruko mu kiganiro c'abavugizi b'inzego za leta n'umukuru w'igihugu giherutse kubera mu ntara ya Muramvya umuvugizi w'umukuru w'igihugu Hosine Girene Gatoni we yashikirije impamvu y'ubuke bw'igitoro mu gihugu.
Intambanye nini rero ninge n'igitoro gishika hano mu Burundi mubiko bw'Itanzania kiriho twarabonye twagiye turabona intambanye ico intambanye nyamukuru rero ihari ningene kiva muri Tanzania kigashika hano mu Burundi.
Umuvugizi w'umukuru w'igihugu Hosine yanavuze ko hari abagwiza tunga bahawe uburyo bwo kuzana igitoro ariko bakanka gusohora amakamyo yabo abona bibihano byabo ngo birategekanijwe
ariko abo aherewe uburyo bwo kuja kukizana ntibakizane berekanye yuko ari uwo mwuga bakora abo nta nkeka amategeko ntibari hejuru y'amategeko kandi inzego zibijeje kubikurikirana ziri ku kivi.
Mu kiganiro na baburamatari hamwe n'inyamiramabi mu gipolisi kuri uyu wa mbere ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu bwagabishije abafumbatishwa ibiturire mu itangwa ry'igitoro ko bamaze kumenyekana bityo bazofatwa bakabihanirwa nibatabireka. Umushikiranganji yamenyesheje kandi ko mu ndwi imwe gusa hazoba inama izosuzuma impinduka zabaye bibaye ngombwa hagire n'abasezererwa mabanga bashinzwe mu ntumbero yo kugarukira abenegihugu. Thierry Ndayishimiye, Ijwi rya Amerika, Kigali.